muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza mwiriwe nanone, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com, Facebook ni voa radio yacu, turi no kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi turavugira kuri FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri.
Turasabye inama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko gufata ingingo yo gutahukana ibujumbura ibiganiro bihuza Abarundi bibera i Arusha.
Uyu ni musitanteri wa komine Rumonge Celestin Itanga, ni mukanya mu makuru. Musitanteri wa komine Rumonge Celestin Itanga rero yari mu myigaragambyo hamwe n'abaturage n'abandi bategetsi ba Rumonge, bamaganaga rero abashatse guhirika ubutegetsi mu mwaka ushize mu Burundi, cyane cyane ariko igitekerezo cy'uko bajya mu biganiro abari mu myigaragambyo rero babyamaganiye kure. Evariste Nzikobanyanka yakurikiranye iyi myiyerekano yabereye mu murwa mukuru w'intara ya Rumonge.
Imyerekano yo kwiyamiriza kw'abashatse gutembagaza intwaro y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ku wa 13 ukwezi kwa gatanu umwaka uheze wa 2015, ko batoronswe ubudahangarwa yari rongowe na buramatari w'intara hamwe na musitanteri wa Rumonge. Musitanteri wa komine Rumonge Celestin Itanga yashikirije ijambo, yabwiye abitabye urwo rugendo intumbero yarwo.
Intumbero nyamukuru yamwe amaze kuyumva, kuziyamiriza abantu bashaka gusabira ikigongwe abantu bagombye gutera kudeta mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ibyo bintu ku isi nzima atahantu byari byakaboneke. Rero uno munsi twanze tutaye niyonka ukwiyamiriza abo bantu
ibisabwa n'abanyarumonge bitabye imyerekano y'uno wa gatandatu kw'abashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2015 batoronswa ubudahangarwa immunité provisoire mu gifaransa, ntibihurizwa ko n'abanyepolitike bose bo mu Burundi. Umushingamateka Gatorwasa arongoye urunani mizero y'abarundi si uko abibona.
Abantu ko bagirizwa n'ubutungane ivyo n'ibisanzwe, mugabo umuntu yataracirwa urubanza uwo muntu anayitwa umwere. Rero mu gihe abo baba bafise icyo boterera muri ibyo biganiro, simbo n'igituba batobaterera, none ko ubutungane budaca buhera kira, noneho hariho bijya bita ubudahangarwa bw'ikihe cyifata kibanza immunité provisoire mu gifaransa, none bayitanze kugira ngo ibiganiro bifate umurongo bihere, hanyuma nimbara bakurikiranwa baze bakurikiranwe cyo twari iki.
Mu ijambo ryasomwe na musitanteri wa komine Rumonge harimo gushimira leta y'u Burundi yase kuja kwicarana n'abashatse kwitembagaza. Igisabwa muri iryo jambo nk'uko byavuzwe na musitanteri Celestin Itanga, ni uko ibiganiro bibera i Arusha byotahukanwa mu gihugu.
Turasabye inama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko yimirije kuba ku igenekerezo rya 10 Rusahama gufata ingingo yo gutahukana ibujumbura ibiganiro bihuza Abarundi bibera i Arusha. Turasabye kandi ibihugu bya Afrika y'ubuseruko kurekura Abarundi bahungiyeyo ngo batahuke mu Burundi.
Iryo jambo kandi risaba abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko kudasubira guha ijambo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Muramatari w'intara Rumonge Juvenal Bigirimana yunganira musitanteri wa komine Rumonge yagiriza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ko ibyabaye mu Burundi abifisemo uruhara.
Na twebwe nk'abanyarumonge turabisabye ku nama y'abakuru b'ibihugu bo muri aka karere izoba ku itariki 10 z'ukwa gatanu. Muri iyo nama izoba bariko bararaba ku by'u Burundi. Turasabye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ntibamuhe ijambo ku kuvuga iby'u Burundi, ko ntiyo heza ngo afashe abakubica kudeta mu Burundi. Kuki gituma yabafashije nuko abagoje kwita kudeta bose bari iwe, none harabo yafashe siho bari, ntibari iwe, hamagasaza kuvuga ibyerekeye Burundi.
Ugo rugendo rwatanguriye imbere y'ibiro bya komine Rumonge rukarangirira ku musenyi wa Tanganyika aho bita kuri Place de Rumonge. Byari byitabwe ahanini n'urwaruka hamwe n'abunguruza abantu ku makinga. Mu Rumonge Evariste Nzikobanyanka, ijwi rya Amerika.
tuve mu Rumonge tujye I Bujumbura naho habaye bene imyigaragambyo yingi y'Bujumbura ariko mu murwa mukuru yo yakoreshejwe n'amashyirahamwe yigenga Eloge Wilika neza nawe yadukurikiraniye iyi myigaragambyo araduhe inkuru
Indirimbo bene izo zihagiza President Nkurunziza n'imigambi yiwe nzo zasamirana mu rugendo rwo kuri uyu wa gatandatu rwatanguriye muri komine Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura hafi y'ingoro y'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD abari muri rwo bihereje amabarabara yo muri komine Mukaza hagati mu gisagara barahinguka gushika ku kibanza citiriwe kwikukira imbere y'uko bahashika baciye mu bibanza bitari bike harimo ambasade y'u Rwanda I Bujumbura aho bahashitse akayagwa karayagwa Yes, don't you know? No part time, I know tomorrow. I thank you.
I'm not a Jew who's happy. I don't know what's about him. I got to take it. Who got a caravan? I put them to one who ran in a minute to come in during the tunnel.
You want to have a minute? I never see Maggie's. Abari umwiyerekano batubwiye ko ari abanyagihugu bakunda igihugu n'amahoro biyunze ariko rero ahanini bari bagizwe n'amashyirahamwe yigenga atari make mbere Njangwa Gilbert Beko atwara Onerope Burundi yabwiye ijwi rya Amerika ko ari amashyirahamwe yigenga yabatumye ko Njangwa anatubwira imwe mu byo basaba
twe dusaba nk'iyi nama izoba y'abakuru b'ibihugu agize aka karere kacu ka yase yuko cyane cyane ubwa mbere boraba icyerekeye abo bantu bahungiye mu bihugu duhana imbibe bakabazana bagacibwa imanza mu Burundi bakabyemera kandi bakongera bagasaba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yuko botandukanya impunzi impunzi ntizimeze kumwe zose hari impunzi zahunze ubwoba ziragenda kandi atacu zariko ziragirizwa izo rero bozikuramo zigatahuka leta y'u Burundi kagenda ikabazana bakarungikwa na hasere bari kumwe bakaza abagombye guri ku butegetsi nibo baguma muri ayo makambi hanyuma leta y'u Rwanda ikemera yuko abo bantu bavamwo
nabagije Njangwa niba yiyamiriza mu kapa cyangwa icyiyumviro cyiwe
uyu muhuza ntidushobora kumwiyamiriza ivyo ntibishoboka twiyamirije
icyiyumviro cyiwe
twiyamirije oya icyiyumviro cyiwe rw'umuhuza arafite uburenganzira bwo gusaba ikintu kubera n'umuhuza ariko aragisaba kugira ngo arabe ko bakimwemere cyangwa bakimuhakanye twebwe rero tugombye kwereka umuhuza yuko icyo cyumviro twagihakanye kandi twerekana leta y'u Burundi yuko icyo cyumviro twagihakanye mu mashyirahamwe adahawe n'ibyicaro bya politiki dufatikanije n'abenegihugu bose bo muri miri ya Bujumbura twiyamiriza yuko icyo cyumviro tugihakanye yuko kitoba kuko ko bari gusatira indava kudahana naye handi umuhuza wewe ni irambire yibandaniriza akora akazi abyumve neza yuko abajya mu biganiro abana badafite icyo bagirizwa abashatse guhirika ubutegetsi bashobora kujya mu biganiro batarayenuka imbere y'intara
mu mpera z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka umuhuza mu matati y'abarundi William Benjamin Mukapa yari yandikiye President Nkurunziza amusaba guha ikigongo cy'agateganyo abanyepolitike n'iyindi migwi y'abantu yagirizwa kugerageza guhirika ubutegetsi mu mwaka wa 2015 ku itariki ya 2024 ukwezi kwa gatatu umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamwishuye kubwo bubasha ufite inama nshingamateka n'inkenguzamateka hisunzwe ibwirizwa nshingiro ariko n'izo nzego abari mu myiyerekano badusabye kutabikora Eloge Wilika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
hagati babasabirizi baragenda baba benshi mu bisagara bya Kirundo na Muyinga Jean Bosco Ndarurinze yaganiriye na bamwe muri bo kandi aganira n'abajejwe intwaro
Abo bategerereza baboneka cyane cyane mu masaha yo gufungura imbere y'uburiro cyangwa mu mihana abatari bake bavuga ko batanguye gusegerereza vuba bakavuga ko babitumwe n'inzara iri mu gihugu aba mbere twavuganye nabageze mu zabukuru umwe n'umutama twasanze mu gisagara cya Muyinga uwundi nawe ni umutamakazi atonda buri munsi mu gisagara cya Kirundo
sinahoranye ngaha gushera ndabitumwa n'inzara nawe anikorera ibi biharage biri hejuru n'ibiheze nibyo ntari njye nahora nikorera kabisa nahora nirimira nkabisasakora nyene
twasaga kubera ubukene dufise muhiri wa inzara nyihise mu gihugu kubera itubagise ryace mu Burundi turavye inzara oya kwere ntacyariho ni mu mwaka nyine wose n'uyu mwaka
n'abana bavuga nk'uko uyu aturuka muri komine ya Bugabira.
Papa na mama barahari nigeje naratashe cyangwa yatuma nakintu nakintu boronka ngoro ngo bongaburi ngo ni subire ngina ngo nzogarukije harage cyeze bagaca binuka ngo bari rabuke abantu bose zumva babahari mu Bugabira Bugabira hari inzara imwe yakomeje yaje kwitabira utwo nirira
mu basegerereza hahora hakunda kuboneka abana n'aba saza gusa uno munsi harabonekamwo n'abakenyezi bakiri bato
ubwaye twebwe n'ukuri turashyo nane hatarira komeye ari wacu nta n'ahantu ntajeho nta n'ahantu mfite naho umusogoro n'umugabanje yarantaye yarigiriye i Tanzania
wewe wahisemo kuza gusaba ngaha mu Gitagara
none nari kugira gute nyine ko atanahantu ndo nk'agasara ngo nze guca umusara siye nza nyine kugira ngo ndabe yuko noronko two mpenduza abana
abana bari basanzwe bibera mu ibarabara bavuga ko amasomero yagabanutse bemeza ko byatumwe n'igwirirana ry'abandi bana muri no misi
ko twari tungana ubwo bubari yongere ari benshi ni benshi baguma ugiye no mu isoko ukaronderi urukato ko twari uronka bwa mbere ubusiko tururonka ugiye gusa urukato mu isoko usanga ari abana benshi nyene bwa mbere ho ugiyeyo wararonka urukato ubu rero twese ubu abana babaye benshi bamwe bararondera bakaronka abandi bakiri guko nyine taco turose tuki nyine batukihangana uduhaye akantu nyine tugasangira nk'uko ubona tuba twicaye ngaha turiko turasaba
kubera ko amasomero atakiboneka uwo mwana avuga ko acishamo akiba akemanga ibikurikira
umva umunya nija mu isoko guhera icyonjo ari wasamaye nta muswara nk'ikintu kuganza kugurisha ndabona ibyonjo kandi nyine urumva mbayeho nyine mu ibarabara n'imvura nyine iguye nyagirira mu ibarabara kubera sengiro yonjo niyo ubu nyine mbayeho kimya kimya
wize ufashwe bigenda gute
arankubita nyine nkababara nkamererwa nta niyo mpamvu nyine usanga ubuzima bw'umuntu bwarononekaye
mu ntara ya Muyinga Badende Jumaine umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Muyinga jejwe iby'ubutunzi avuga ko igwirirana ry'abasega atari kirenga
umunyibarabara abari basanzwe basabiriza nibo twatubona n'abandanya basabiriza ariko ntabwo twavuga ko biyongereye ku rugero rw'ubwoba cyane hanyuma benshi barashoboye kwigumya abana b'umunyibarabara ntitwavuga ko biyongereye kuri ibi bintu by'inzara aba hari n'abari bahasanzwe kuko nanye bamwe nyine nta nuvuga ko ata masura mashasha tubona
mugenzi we wo mu ntara ya Kirundo Alain Tribert Mutabazi avuga ko mu basega harimo abarenze urugero
kuva habaye amagume icyo kintu cyaradutse mu ntara ya Kirundo ko haboneka abantu baza gusegerereza mugabo kuno munsi ubu tubona abo baragwiriye nubwo atari benshi cyane mugabo baragwiriye tugereranije no mu minsi ihera ariko benshi turabona ahanini yuko rimwe na rimwe hari abaca barenze urugero bagashaka yuko baronka ibyagusa badakoze kuko hari nabo ushobora kubwira ati tondana amasuka tubahakaze mukore nkabo ukabona ko umenya ngo ntabyo bashoboye
umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Kirundo ajejwe iby'ubutunzi arongera akamyesha ko hari abagore bayerera n'abana bakajya gusega ku mvu zikurikira ubwa mbere hari abagore baharikwa n'abagabo babo bakabyara abo badashobora kurera ubugira kabiri hari abagabo bariye amatongo bagasha babura aho batungira umuryango bakanduruka bomoka bakawuta uwo mutware asozera avuga ko inyigisho zo gutunganya ingo zigikenewe mu banyagihugu mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika.
Mwizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi.
Bega yemwe ukora uri arashaka kunyica nyine nyine.
Kashi. cha muga wote kwa langa kamashi.
Egani mashini na ira teri karu. Ahandi oni kuhusiri kuri kiu. Wazi kumarama saindri osu waga ze uri kurabuga ata na boss.
Na ano kurubuka ka boss?
Kana ano kurubuka.
Kani sha weno muli pose. Sinigizu ndakuwa na mwani wiki. Wali hii.
Nari mnishuri narekoski guri jiku abdaba na nyesu. Mbaba chawara anga kundeku. Uwe meragweba pose.
Oho. Ati waranga kukure kuru.
Urumu
genzi wabu. Changuru mwigisha wabu.
Mwigisha wabu.
Haba nye shuru rumba. Bahama tege kabigi. Ewe sha boss. Ha.
Riga bigozo titege ko nawe n'abanyeshuri ahubwo nitege ko mabwa n'umwuga wawe.
Umwuga wawe.
None no jamwishuri nka baba natatu batahuye ngacangorori zo.
Yaba bitaho.
Ngondo mu prof.
Aho wajya kuzura muri iryo shure ugatanga dovari cyide. Abo bitora abo babangaye.
Nta numwe yobamo.
Uko kwari ugutesha kanya ko kuruhuka. None nawe rabingere n'amaso yatukuye.
Asha wabitora gose bure mashaka bari we uja kuiwa wadza nugire ngo nigirishije kugira ndagutsi
Genge mishuri nyigisha nta uryo gora tubo bagira ikibazo kamuho jewe
nuko bimeze
ahubwo mbwira iryo shuri shaho aho wasanga hari makige mekeza kagutwaye umuti
ahubwo uranyibukije mbewe we na maki mutwigeme tonga
Atwige Ega nao nafisu uonza ndishi makonga wewe Nyo chunuka ngo genda na nutukwana kamem
Chavi zozo tawako na warangu Eka kuhigi isha siga oturazi nae
Jewe ziru kurabuga na hafyo na ahu Ahusangu hei nguwa nama yaru saku wapaku uona magana na nyimu mkoka Nigi Mujenda mazingani
Ashi
Ababa maze kumbo na nabu osu nabu nigi Hahaha
Ewe chavi zozo Na hivyo wete niyo ne, na we nuku vezi. Yo kaembo ni mbele ya we. Yo sigwe hiyo.
Nune mila abuji kwe kompati ika ya hii vete kani damu hiki. Uze kuta kwa nafse niza baani.
None na baani. Uwigishiriza muhiranga hii vete.
Aliko kaposu. We na maki. Aba vya iwa amu mayego na mwigisha. Ura wa somba wa u. Nwesu uza kumbu yezion hora. Ni yezion deka. Che mkubu ze zose. Nyumbisa taki. Kura aba kirimu.
Wari kuguha nora mgenzi. Profeti ya mwana sivyo na gata ubwo niba kandi nimba takigongugira wibuke ko Yvette ari impfuvu atagira ababyeyi
jewe rero ndakubwira namba bakuntumye ndakwisabye mama ho ibyo ngira nige ndabizi kandi bureka kunde mentanirira ibi bintakoze ibya Yvette na jewe nibikuraba neto neto bundi ubimenye
Jure kakunda wakutaru mwana nigi
Mwana nigi esha
Nakusabuze widozu mwana mahoru ya mwana vwe
Jesse ndishu nonde lakuna wakuki Mama hori zongira na Yvette nibi kuraba Eda yeo zinzigi tu mandiko Ndahari ya na wewe
Kazika
Ndisa nakubisi mama hori
Dori Dorine Ewa shinge na nyika usha wa Dorine Wiii Dindira chatu jani, nyaruka sha. Wanu wana kutu wa cherewe. Hadu sangi wama ze kuduzi drapo waba nkadre ni tuwakira.
Kube na usi gawiti ya kwa wakukuna manoti.
Hei, yeka sha. Ibi nubjara hindu se wangu.
Yeka sha dorine kunyi, chibi nubjara hindu se jari kumunzi na usi kuro.
Yeka sha Yvette reka. Hajuri nzu wana suwa fatu mugambo wigi kebele ngori mamu. Akawaka wakawa ye wangu.
Teka kumgira dodo. Ahutashi misi yose, ushikira kurufuni.
Ni witwenge, resha ni witwenge.
Mana ya njewe, wahora wigiru muhatari. Oya koma nawe umficho tuwa gutuzi. Wahora buga ngoni warima wiga mulise gondere, naone.
Ndakutengu isha ive.
Ego.
Unafashi ngingo kufidi ito ndera wangu. Ilifoko papandamwele kakoba seni ita ivzi gwa nabuke wuki.
Ego.
Ego ya mge kwa dhuwa mwura mishure.
Oya nae nasi oyokuwa huka.
Ati. Ni wendo milo papandu mozi.
Hewe. Sa? Uja nao ndakutengu nguru. Ndakubonye harikimu na gira ndakugiri.
Ivdi mgira vizose. Ivugunyaru kanidu chere gwe. Vomura endi manotani kwa wakabai.
Umfilizari kwa doye ndakugiri. Uja na hawi dogi vizi Siwe bigoye wenyene wangu nanje ndabona ko bigiye kunyobera
Eka sha Yvette kuburiza abandi
bwa bwenge bwawe nabwo bwanyikiye he ubuho rero ko prof bizozemeye kugusigira mate eh abo mwigana nti bazomenya niyo waciye
eh bitozanya n'ikibe wundi
eh akanya tangwe kuzara kwigisha wamaze kumutora mahinyu
unziriza cyadone n'ugiri cyumpano nge mbere kuvyo mbona ndahiska kuheba ku
kubera ubugeze tura komeneza mu mutwe
none ko tangwe kuzarambira ibintu bidatomoye gasha
bya kubwira bidatomoye nibiki
Narakubwiye ko yampaye urufunguruzo gucyumba kiwe.
Yego. None?
Ubu rero hageze hatangura kuzarambira nganyigishirize mu cyumba kiwe. Umva ibyo bintu ari bikigado.
Ndagakunwenza ibe.
Uti? Reka gutwengasha dodi. Aho ibintu birakomeye n'ukuri jyewe nawe uzi icyo mfata n'icyo ndeba.
Mukama, reka mbere ntwenge kukuranyisha. Urajanga ukigira kana. Nuruge mushunga chiwe wobiki?
Ndite nyama mama wanje.
Na nakimye, nanugira bizutaragya.
Kubera ikatemera ko twigira muri sala. Urazi honye ninge naguma nkora ko.
Umviriza wa mwana we ndakubwire, ibyo kunda kwigira kajuju. Nimbuka ne kumenye. Ibyo bizaza zokubwira byose uravyemera sino. Wate musasa nawe.
Eva na Francine, igikwayo wanamenda kupanga fresh.
Ndekura. Tidio ndagusabye je ndaje kubura nkoro.
Yewe janiri.
Kanta mwaya se oguta je ndiko ndiyizwe.
Nani nuburi?
Ekiro do shashashaka nawe gira hiri.
Ndoro shaki. Ndekura jidio ndoro shaki.
Oya.
Bugicuka ne ha mugende je niki.
Je gabash. Aba dada mwaya mukanyica. Nani nuburi kuranga yabaza ko ari aho cangenda cyane.
Mumaje mu makeyo shaki.
Mungida shana kupanyo fresh. Entroga suya ange duhaba dukura.
Hey.
Na kime nize mu.
Nenu shana.
Aka hakisha nuze. Aha.
Ya.
Yeah? Otuzi mba nao.
Navindi.
Navindi ya teko na hiyo habitu ando chanda kukunda kunda.
Iki na hiyo sinenei.
Watangu ino zimu rofarelu. Iki na ngaha.
Mbuka jidio ni wadu kishwe wabu niyo.
Oh, you drink a chat to zero, then you are who could be to visit and you cranesa. Hana King and Izzy, one when I was a man of you,
you can go with Singa Kunu and you would see him.
What?
When I did what you could give him.
Uvenan, Jabba knows him as young men of Morange when you see him.
Convican, you don't have the credit.
Kubera?
Sing another good guitar and hook again. Ubuze inunuka
wanyo kagayo kawe ubuze wajengo ndanuka jewe jidiyo
igirayo mbisa
ndakubwasa jewe duranze da wangu ndagutwika ubunyene bace bashaka banyirukane uvuga ngo jenda nuka eh
ko uva rero umugabo uhubita
eh ivyo nibiki ivyo nibiki mwe ivyo musari jidiyo nafanze nibiki I'm going to go to the house. Okay. Urero turi babiri gusa. Kwegi ntewe wicara umbwire ingorano ufite. Jidiyo. Jidiyo, ubwo nuna kusigaye urengeje. Izonge so wadukanye utahorana nibiki? Qu'est-ce qui se passe?
Oya message ntange sunadukanye.
None ibintu byo kwamuragorana mwishyura ubuza abandi kwiga kutabihorana. Uzi ngorana ihe gadije.
Je ntangwane fite prof.
Basi hoho Francine mufike.
Je nacho dupfa. Je ni mumumbaye dishandonderako. Ashora kunyifata mugwara akantu gatacamira kweli.
Ya kuvuga uhazuka. Ugabuke uke kandi mu rupaso ni ntangere. Nunugomo nkankamire nanze.
Oya, gusa je Francine mu mwihanize ntazo sure kungira kamanyama.
Yakugize iki?
Yanutse. Ntege ndanuka. Jewe.
None gashaje dio. Kari wewe wamusanze mu kibanda kiwe. Niyumva kari wagiye kumukoroza.
None si nicaho nshaka ga prof. ugira ngo intebe niyo yakuye muhiri wawe.
Urumva ayo manyama yawe gajide. We ntane ufite wicara ko mwishuri. Ubu rero wabigize ubuhizi kuzuragora abandi bana ariko barigi.
Nkangize ko abanyama turahigura nyene. Haje kunzaniraho urofa jewe.
Nukuvuze. Gajide yo ntubona ko gihugira ingorane mu buzima wewe. Aho niwo hindura ingenda hakiri kare.
Neje we nagize iki?
Wari ukwiye kubona kuri impfuvu.
Cye ndabizi.
Ukareka ibintu by'ubandi bandi. Ukigu kaminya mwishure kuko kazoza kawe kari ngaha nyene
nubutiza rabaho
nkumva ngenda guhanuruka nka kumwe uzokwicuza atakubigira ehe tori karamu sinyanga
sinya kubeye
sinyanga
kubera iki
ndagukura amanota ya derangement en classe naho nyene kuko nzi ingorane ufite ahandi ho byari kugukomerana be kuva hasi ujaye erega ntibirahera
ego kweri ngo sinya nkuru amara atakosa mfise Wogeni wamu bokura ega prof.
Nusinya.
Eh? Na John Sinya.
Ano na kuri kuri kwegera ingorane z'ubusa. Sinya ni ngoga usubire mu ishuri.
Si Sinya.
Kubera?
Je mwami twaza karenganyo ni kubera iki?
Nukuvuze?
Nukwe hamaca baje nkugwa manota.
Uri kuri afyina ngara kandi byokomera. Nimburu wo mpanura Sinya nganda gukura manota amabiheri.
Kwa nini hacho je Sinya na Sinya?
Eh?
Majanga umutigira ibikoko.
Nina
kwenda wacho wajijyo nkangwa n'ubusa.
Eh.
Bisa nigire.
Okay. Gena mugabo ndagusanga mu ishuri. Ntabana bibitandiro nkene nga mu ishuri wanje.
Ayo mashira nyonde nabicozo babo nuko ntayize.
Eh?
Nubutiza rabaho.
Nimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutunganira, twandikira ubutumwa bugufi kuri 71, 372, 940. Studio Ijambira abasenseye naho ubutaha.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda.
What you want, baby, tell me what you need. Give me your key to your heart and let me open up your treasures. Give us a number in Gomba, give me a Kuguan or Gamba. Nobody been in this chakra. Good at a major long way to come. I can hear you now to Jumba. Baby, tell me what you
urambabaza.
Semu na
urambabaza.
Nambi you na
urambabaza.
Baby, tell me what you
urambabaza.
Urambabaza.
Baby, you're my controller,
my remote controller.
Now you the one, my provider. Nani taku jali kwenye wana sida.
Eregu mutima wala utwaye.
Maze rero mukomeze mugubwe neza na radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika. Turabashimiye cyane byimazeyo. Mugire umugoroba mwiza.
Baby, you're my controller,
my remote controller.
Now you the one, my provider. Nani taku jali kwenye wana sida.
Eregu mutima wala utwaye.
Buri munsi numva no kuberu wawe. Ese waje tukaguma na milele. Usira here so yo malega ni wewe
urambaza nambi unachokambaza baby tell me what you need urambaza semu unachokambaza.